Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze ntundwi
Turi kwigenekerezo rya 2020 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2024 nikaze kuri mwese murano makuru 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 yaranze ntundwi udaso nimbona ni jewe ngira ndayabashikirize nkaba ndabahaye mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye mukanya isase nido nido
inzamba
ndasubiye kubaramutsa kuri no wa mbere uheze niho habi birori byo kwibuka imyaka 63 iheze umugani wa Ludoviko Gasore yaharaniye intaya yo kwikukira agandaguwe n'abansi ibyo birori bikaba byatangujwe n'inkuka y'imisa aho Padiri Felix Fupi yahamagariye abarundi gufatira akarorero kuri gwa Gasore mu kwama baharanira iterambere ry'igihugu tumutege yombi
ndabatumirire tutangarire tuzirikane iteka twateye uburyo kwitwa abana b'Imana tuzirikane ibyo bintu iteka dufise tumenye aho tuza kuvoma amajambo y'ubuzima tumaze guhaga tumaze kuronka ibyo jambo turonka bwa bwitonzi maze tugashobora kugendera mu muco kuko ijambo ry'Imana ni umuco yeta duhamagarira guhinduka kugira ngo dukore ibyiza dukire mukuzirikana twibuka umugani wa Ludoviko bwa Gasore dushima ibyiza yakoze imigambi myiza yarafitiye ubu Burundi uyu munsi umuhamagaro n'uyuhe nuwo kuza ku isoko ngo tuvome amajambo y'ubuzima maze abo bazutanze imbere mu kubaka ubu Burundi duheze tubandanye ibyo byiza bakoze duheze dusumbirize dushitse aho bari niho bohimbagwa n'ibyo bakoze kuko ababakurikiye bariko bakora byiza bariko bakora iby'ukuri ariko ntibo bishobora batavomye ku isoko ry'ubuzima
ishyirahamwe Parseme ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama rivuga ko ribabazwa nuko iragi ry'umuganwa Ludoviko wa Gasore ritigeze ryubahirizwa kuva Burundi bwikukira gushika uno munsi na cyane cyane ku byerekeye uburongozi bwiza iryo shyirahamwe rikabona ko icyama kirazishinga abarongozi ari kuzuza inda zabo hagukorera igihugu risaba ko bo bishuri ryigisha ibijyanye n'uburongozi bwiza n'intwari ibereye dutega amatwi Faustin Ndikumana umuyobozi w'ishyirahamwe Parseme
kari kwa kaje ho kwiyumvira umurundi wese mu mutima wiwe tukamenya neza yuko ataterambere rishoboka atariho uburongozi bwiza bukomeye nkuko yibuza ati atagira ubukuru nyabwo ntateka ntekane ntaterambere rihashoboka nibi tuvuga ngo by'imbono y'ibihumbi 2060 ntibushoboka uburongozi budakomeye mugaburavye abarongozi cyane cyane wo muri politike nyene babyifashemo inyuma yiwe gushikana benshi barahemukiye igihugu mu kugerageza kwama bikunda bakumira abandi birazana n'ibintu by'intambara gushikana ubu tukaba tutarabivamo twagira kibutsera abanyepolitike n'indongozi yuko abarongozi ubundi bukeneye mu bisanzwe ubundi ntibukeneye abanyepolitike umengo nta ntumbero nta vize bafise ubundi ntibukeneye abanyepolitike kuma biyumvira amatora kubera abantu ibyo bashaka kugabangana ata kindi mu mutwe cama kiriyo umengo n'amatora ubundi ntibukeneye abanyepolitike bama birukinyuma amafaranga n'ubutegetsi gusa bama birukinyuma amafaranga batazi n'ubwo butegetsi icyo bubukoza abarundi ntibakeneye abanyepolitike byacitse abadandaza bamariko baradandaza abarundi ntibakeneye abanyepolitike bama misi yose bakumira badasangiye imigambwe bagatinya guhayanwa ukamengwa amarondera gusa kuguma ku butegetsi kwamari ku butegetsi gusa ubwo butegetsi utazi n'icyo ushobora gukoza gusa ari ukuvuga ati genda bwame ko ndabwame ko utinyiza abandi abandi bakenda abanyepolitiki bakunda igihugu afite intumbero bagikunda batiruga barasahura amatungo y'igihugu tubaze kwagezere yuko arundi bohindura ingendo hagatangura in campaign hagatangura isekeza rikomeye cyo kubisha abarundi yuko badahinduye ingendo igihugu cyacu gishobora kugenda akagiye turasaba kuko rohoje aho n'ishuri cyo twokwita ecole de leadership et de gouvernance ishuri yigisha abategetsi abakodiza kuri akubare yigisha abanyamigambi na cyane cyane abamugambi uri ku butegetsi
tukiri mu bijanye na politike umugwise ni ujeje gutegura amatora warashize habona ku munsi wa kabiri w'iyi ndwi turiko turasozera ikiranga minsi cy'amatora yo mu 2025 ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatandatu hazoba amatora y'abashinga amateka n'ayabagize inama mpanuzwa jambo ya commune amatora y'abakenguza amateka azoba ku igenekerezo rya 2023 z'ukwezi kw'indwi ay'abakuru b'imitumba nayo abe kugenekerezo ya 2025 mu kwezi k'umunani abarundi bakwije byangombwa basabwa kuja kwiyandikisha kugira ngo bazoshobore gutora kandi bitonze ikiringo cyo kwiyandikisha nuko kwezi turimo kw'icumi kuva kugenekerezo ya 2022 gushika 31 z'uku kwezi nyene kw'icumi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Prosper ntaho gwamiye arongo bimugwiseni asaba abantu gusidukana niyo nka baje kwiyandikisha agatera kamo abarongoye imigambwe uhimiriza abanywanyi babo kuri ibyo bihe byimirije tumumirize
nkuko mwabikurikiranye muri nama deje kugirana n'abegwa n'ivyo amatora twabashikirije urutonde rw'ahantu hazobera iyandikwa ry'abazo kwitaba amatora twanabashikirije kandi n'ikirangamisi cy'amatora twongera turabashikiriza ikiringo cyandikwa y'abazo kwitaba amatora ico dusaba rero ubwa mbere nuko abantu deje kubonana ivyo biringo bo bimenya hama tukabasaba ko bo kwitegurira neza amatora mu 2025 nako kwitegurira neza ubwa mbere bwobwo no kwiyandikisha kugira umuntu azoyitabe ari wipfuza kuzotora yitaba amatora ari no wipfuza kuzokwitoza yandikisha kuko utazoba yiyandikishije ntashobora no kuzokwitoza hama ikindi naco na cyane cyane ku banyamigambwe twifuza yuko bufasha mu kurarika abenegihugu na kabanywanyi b'imigambwe bitabaye amatora tugasaba inzego z'intwaro hagati mu gihugu korohereza abenegihugu kugira ngo bashobore kuronka impapuro zisabwa bashobore kwiyandikisha hama ikindi naco nibaza ko ari igikorwa ca bose no kurarika abenegihugu kugira ngo isango ryo ku itariki ya 2022 z'uku kwezi bitabye igikorwa cy'iteka cy'igihugu cyo kwiyandikisha kugira abazo kwitaba amatora y'imirije muri rusangi kwari guhanahana ibyiyumviro kuri ibyo bikorwa bitatu bikuru bikuru by'imirije muri iyi minsi kugira tuzo kwitaba amatora bizogende neza cyane intumbero nyamukuru y'igihugu nuko ayo matora aba ingorane zoshobora kuza zitewe n'iki cyangwa kiriya turi kumwe tugashobora kwitorera umuto basaba rero nk'abene gihugu umugabo umwe wese mu byajejwe no kwitaba amatora ukwitaba amatora ikintu cya mbere cyerekana kugira bitaba amatora no kwiyandikisha rero twobararika yuko kuva ku itariki 2022 z'uku kwezi gushika 31 inkoko niyo ngoma basidukane niyo nka namwe turabatumye bamenyesha makuru mubwira abarundi bakwije ibisabwa bitaba amatora mu kwiyandikisha
ikiranga minsi giherutse gushirwa ahabona n'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora yo mu 2025 kirimo tunenge ibyo biri mu itangazo byasohowe kuri uno wa kane n'imigambwe sa kwanya Frodebu hamwe n'umugambwe Kodebu aho bavuga ko ibwirizwa shingiro riha uburenganzira imigambwe cyangwa abo bose bashaka kwitoza kugira inani kefa n'ibizi arongo umugambwe Kodebu avuga ko mu kiringo cyashizwe ahabona n'umurwiseni bidashoboka ko habaho inani kuko umwanya ari muto cyane iyo migambwe isaba ko umugwiseni wotanga umwanya ukwiye kugira ngo imigambwe yifuza kugira inani ironke umwanya cyo kimwe n'abarondera byangombwa bifuza kwitoza kurikira kefa n'ibizi
twasohoye itangazo kugira tugire ico dushikirije kuri ico kiranga minsi aho twagarutse kuzerekeye ikiringo cyo gutanga amakandidature kwa zo kwitoza mu bibanza z'abashinga amateka no mu bibanza z'abahanuzi b'amakomine aho berekana yuko gutanga ayo madosiye bizotangura itariki 9 ezu kwezi kwa 12 uno mwaka mu gihe amatora bitegeje ko zotumwa ko nanyicwe mu kwigihugu kwinekerezo ryanwe ico gihe nyene iteko rigenga amatora ryatekanya yuko hashobora kubaho inani z'imigambwe izo nazo zigakugwa uko amatora yamaze gutumwa ko nanyicwe mu kwigihugu bikaboneka ko atumwe ku itariki 7 hagatangura gutangwa amadosi itariki 9 atakiringo umugwiseni wasigaje kugira ngo abakeneye kuja mu runani bashobore kubitegura. Ikindi nuko ico kiranga minsi cashikirijwe imigambwe itagishijwe inama twitaze tuzi yuko tugiye mu tugisha inama ga tugasanga ahubwo baje kutubwira ibikorwa bizazaraheze. Ikindi twabonye nuko ikiringo cyo gutanga ayo madosiye ari kigufi cyane kuko iminsi 15 canke 10 ku matora y'abashinga amateka no kuyabahanuza za komine ari gito cyane. Tugasaba yuko rero izo biringo byose zongererezwa. Twasabye yuko ikiringo cyo gutanga amadosiye cyo tangura n'imiburiwe nyuma y'iminsi 60 amatora yamaze gutumwa ko hanyuma ibiringo zo gutanga amadosiye kwa shinga amateka no kubipfuza kuba mu namazo jamu za komine bikunguruzwa n'ibiburiburi iminsi 7.
Inzamba tuve muri politike tuje mu vyagateka kazi na muntu. Ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko bikwiye kubahiriza amategeko yishira hamwe mpuzamakungu mu guha ubuhungiro abarundi babyitura kuko Burundi bukiri mu ngorane z'umutekano muke. Ako nakamo gaterwa n'urunani CBDHDK rw'amashyira hamwe aharanira agateka k'impunzi ziri mu makambi y'impunzi. Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kabiri n'ugo runani bamenyesha ko ibihugu by'akarere bimaze igihe byima ubuhungiro impunzi z'abarundi mu kuvuga ko amahoro yagarutse mu gihugu cy'u Burundi. Leopold Sharangabo aserukira ugo runani agasaba ishira hamwe HCR gufasha kugira abarundi baronke ubuhungiro mu karere canke barondererwe ibindi bihugu bishobora kubaha ubuhungiro. Tumukurikire
twasohora no Rwanda kugira ngo tubereke ko abibaza ko hari amahoro n'umutekano atari byo. Uravye amakuru avuga ibijanye ni ho batwaje gatya kazi na muntu cancana urabona ko kwatanze uburorero bwinshi mu bw'abantu banyuruzwa abantu bicwa abantu bahohotegwa urabona amashamwe yaba ayo mu Burundi yampuza makungu arerekana neza ko mu Burundi hagahaze hakiri hunganya gatya kazi na muntu hakiri abarundi benshi badashobora kuba mu gihugu cy'u Burundi kubera uburyo baguma batotezwa uburyo baguma bicwa uburyo baguma bagirwa nabi benshi rero bagafata ingingo yo guhunga. Mbere n'ikimenyetso simusiga inama nkuru ya ONU y'agatya kazi na muntu yarayongeye ikiringo mu raporo speciale intumwa ya ONU ku Burundi kugira ngo iyo ONU ibandanye ishinze ijisho igihugu cy'u Burundi. Rero niho bandanye ushinze ijisho igihugu gisanzwe kirimo amahoro n'umutekano igihugu gisanzwe kimerewe neza igihugu abanyagihugu bacu bamerewe neza. Niyo mpamvu rero twagombye guhamagarira ibihugu kubyereka ko ibyo ariko bibaza atari byo. Rero twahamagariye cancane ibihugu bigize kano karere kubahiriza amategeko byasinye mu buryo bwo guha ubuhungiro impunzi batanga ubuhungiro ataguvangura babone ko kwimwa ubuhungiro impunzi mu gihe mu gihugu cyabo bagirirwa nabi ari uguhungira amategeko mpuzamakungu kandi ibihugu biba byaratewe umukono. Twasavye kandi HCR gukurikiranira hafi kavugira impunzi kugira ngo abo barundi nabo baronke ubuhungiro kuko ubuzima babayemo ni bubi kuba mu makambi batanditswe kwa mihugu badafise ibyangombwa n'ibintu bibabaje cyane bishobora no kubateza ingorane. Mbere turamaze kumva no mihugu bimwe abadafise ibipapuro by'impunzi bagira ingorane. Ikindi rero naco kandi twasavye intumwa yawe ni ku Burundi kugerageza kuvugana n'ibyo bihugu no kugira makungu kugira ngo bafashe kugira ngo abarundi nabo bahabwe ubuhungiro. Hasere twanayisabye kandi kuvugira impunzi mu bihugu bimwe kugira ngo abo barundi bashobore kwakirwa kuko urabona ko baguma batereranwa muri kano karere.
tukiri mu byaga teka kazi na muntu imbere yo gusozera amakuru makuru yaranze ndwi hari wahoze mu gisirikare cha kera ariko arasinzikarira nibohero rikuru rya mpimba mu gisagara cha Bujumbura kubera gukikwa n'amagara Gurudiano nkuru nziza agwaye ingwara y'uruhago bita prostate mu rurimi rw'igifaransa isaba ko abagwa ariko amaze amezi atatu arenga arimo ibikoresho bimufasha gusohora umwanda muto bita sonde akaba yasohowe ibitaro rwa Karede n'umuyobozi ujejwe amabohero atavuwe abiwabo basaba ko aronse uburenganzira bwo kwivuza idonido na Josephine Jones Nkunzimana
uyu mukukuru ke Gordian Nkunziza amagara yagumye mukika kuva janwe gufungwa mu kwezi kwa gatatu kuyu mwaka aho bidakunda kwaja ku mwanda muto ariko ntiyemeregwe kuja kwivuza kugeza hagati mu kwezi kw'indwi uyu munyororo yahavuye arenguswa igenekezo rya 17 z'ukwezi kw'indwi imbere y'abacamanza muco bita Chambre de Conseil inyuma yaho yarungitswe kwivuriza mu bitaro kwa Khaled mu gisagara cha Bujumbura ariko baganga bakaba bahavuye bamubwira ko afite indwara ya prostate ivyasaba ko avugwa abanje kubagwa abaganga bakaba bahavuye babwira uwo munyororo ko kuri ivyo bitaro badashobora kwa mvurira kuko atabikoresha ofise baca bamurangira ibitaro by'abigenga ari byo Kira Hospital na Tanganyika Care nkuko amakuru ava mu begere umuryango wiwe abivuga ariko baganga baciye bamushiramwo udukoresho bita sonde kugira ashobore kwihagarika ariko icatangaje nuko ubuyobozi bw'amabohero bwahavuye butegeka ku Gordien Nkurunziza asohoga ibitaro ajanwa mu ibohero rya mpimba mu gisagara cha Bujumbura tubibutse ko uwo mukukuruke yahoze mu gisoda cha kera Gordien Nkurunziza yahagaritswe n'ugwaruka rwa Sende DFDD atashe kumuhaniwe muri ntwarante uwo mwaka w'2024 ico giye Nkurunziza Gordiano ngo akaba yaraje gusuzuma ingene umukenyezi we Janine byavugwa ko bitungwa by'umuryango bigizwe n'inka yabimaze bidandaza uwo mukenyezi mu ntumbero yo guhuvya amatohoza ngo yaciye yikora kurongoye imbonera kure za Sende DFDD ku mutumba Mujigo ari wa Alex Ndagijimana nawe acazana imbonera kure zirazikikije urugo maze mu bucagucagu ziramucakira mu gipolisi umukenyezi ngo akaba yagenze umugabo wiwe ko ari mu bigisha bagwanye mu 2025 kandi akabigishiriza inkohi muhira ahasanzwe Gordien Nkurunziza yaciye amanukanwa ubutarariye mu gashoka parker umonge mu nyuma yungurizwa mu ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge Gordien Nkurunziza naho yarengukijwe ku wa 18 ukwezi kw'indwi imbere y'umugwi w'abacamanza kugera bu icavuye muri uwo mugwi ntikiraje habona mu gihe uwo mugwi wategerezwa gutanga inyishu ku masaha 48 mu muryango wa Gordien Nkurunziza bo basaba ko uwabo yorekugwa kuko ihagarikwa ryiwe rifatiye ku batati yabe n'umugore wiwe
urakoze Josephine Johnson Nkunzimana ni kuri ako kamo kawe tugarukirije ko amakuru makuru yaranze ndwi udaso nimbona na yabashikirije nkaba ndabifurije kuranirwa aho muri hose naho utaha kuri Radio Nzamba agateka kawe
ngiye Nzamba
Nzamba irasamirana
amakuru makuru yaranze ndwi.